imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25.31 ni metero 41 naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radio yacu voa.com.
Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo nicyo nyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ndabaha ikaze mwese mu makuru yacu.
Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 12 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2022 guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro wanyu mu ntara hanyuma guhera isaha 12 turabashikiza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi abantu batandatu mu ijoro ryo ku munsi wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana muri komine Matongo intara ya Kayanza. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Desire Yatunga Imana ari Kigali mu Rwanda.
Muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro. Abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe. Bariko barasubira inyuma bagana ikibira nk'uko amajwi y'i Amerika rikura hi Matongo bivuga. Bagiye barasahura mu mabutike yo kuri umutumba wa Nyarumanga. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicisha hayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara yasavye abanyagihugu gufatana mu nda umwansi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakeshira igihugu.
Ijambo ry'ihumure nuko abanyagihugu gutekana kandi barazi hapfuye urupfu haba amarira ariko turabahojeje bashyira umutima mu nda hanyuma bafatane mu nda bacanemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe yanyazime kitwe n'abajejwe umutekano abo b'ubutungane ntwaro hamwe nabo bayikomeze rwose hama bakomeze y'amakomite n'ibyo dosekirite atana n'umwaguyemo kugira ngo umwatsi nasubiye kuruca amajyaho umunyagihugu wese utangiye inkuru mu gihe abonye tukagenda neza cyangwa abonye umuntu yiketse atasanga ariwe mwa w'akarere.
Mwamenya ko mu ndwi iheze aho nyine Nyarumanga hishwe abantu babiri umugabo n'umugore wiwe nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungira ikiyaga Tanganyika nko mu gihe cy'isaha 10 z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera. Mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baje mu mirimo yabo abasirikare babonye ubwato buje bupakiye abantu baca barabuhagarika. Abantu barimwo uko ari 8 bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi ijwi rya Amerika rikura aho mu rumonge bimenyesha baciye bafatwa baja gufungirwa muri komisariya ya gipolisi ya Rumonge. Babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko biketswe ko ari abagwanyi nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Abarovyi bavuganye na radio ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho. Bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika igikorwa cyari cyasubiriye gutangura ku wa mbere w'inondwi turimwo. Pacifique Ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari mu baharanira agateka kazi na muntu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari ivyaha bikomeye bakwiye kubazwa abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira.
Twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baraturasa turishurana buca burashya turiko turarasana ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubapfunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atana amatohoza araba ibi bintu ntibibaho no kuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango basubize inyuma abantu basubize inyuma igihugu cyatorera amakori. Rero kubw'ivyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ivyo bintu ivyo ari byo. Igisirikare n'igisigura ingene cyagezaho kija gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare.
Twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byarayo bibaye ariko ntiyatwitavye. Tubibetse ko igenekezo rya 23 ukwezi k'8 komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu batatu. Ico gitero kikaba carimanzwe n'umugwire de tabara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Leta ya Uganda yatangaje ko itegekanya gusubira kurekurira ingendo z'indege guhera mu kwezi gutaha. Kibuga c'indege ca Entebbe kimaze amezi 5 cugaye mu ntumbero yo kwirinda ikwiragira ry'ikiza ca COVID-19. Inkuru y'Idonido na Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Iyi nkuru ihumuriza ibihumbi by'abanyayuganda batakaje akazi kubera ifungwa ry'ikibuga cy'indege cyane cyane abakora ibikorwa bijyanye n'ubukerarugendo. Ubukerarugendo ni imwe mu nzira z'igihugu gikuramo umutungo mwinshi kandi uretse imisoro itandukanye leta ikusanya muri iki gisata, ibihumbi by'abanyagihugu bakoraga akazi gatandukanye karimo gutanga serivisi z'amahoteli abakerarugendo bacumbikamo, imodoka zibatwara hirya no hino mu gihugu n'ibindi abakerarugendo bakoresha, bose batakaje akazi. Kandi akaba nariyo mpamvu leta ivuga ko ikibuga n'igifungura kizabanza kwakira abakerarugendo gusa mbere y'uko indege zitwara abantu bari mu bindi bikorwa zemererwa mu gihugu. Ukurikije minisitiri ushinzwe iby'ubukerarugendo Kiwanda Subi, babara ko leta yahombye umutungo w'umwaka wose uturuka mu bukerarugendo. Ati tumaze guhomba hagati miliyaridi imwe n'imiliyaridi ebyiri z'amadolari y'Amanyamerika kuvuga icyorezo cya COVID-19 cyagere muri iki gihugu. Ntabwo dushobora kwihangana kumara ikindi gihe kirekire. Abakerarugendo bari barabikishije imyanya mbere y'iki cyorezo, turabasaba ngo bate guhagarika ingendo zabo, bakomeze baze twashyizeho uburyo bwo kubarinda buhagije. Mu rwego rwo kurinda abakerarugendo, abanyagihugu hamwe n'inyamaswa zisurwa iki cyorezo cya COVID-19, ikigo cya leta kibishinzwe gifatanyije na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu byashyize amabwiriza akazi azakurikizwa. Claire Mugabi n'ukivugira. Ati turimo kwibanda gushyira mu bikorwa amabwiriza y'iby'ubuzima yo kurinda abakerarugendo. Ikipe y'abakozi bacu baratojwe kandi bashyizwe mu bice bitandukanye bigendwa cyane. Ikindi kandi twongeyemo imbaraga n'icyo gukangurira abanyagihugu kugira ngo biyongere kugendera iyi myanya y'ubukerarugendo, kuko iki cyorezo cyatwigishije ko ibyo guteza imbere iki gisata tutabiharira abanyamahanga bonyine. Ukurikije umuvugizi w'ikigo gishinzwe ingendo z'indege mu gihugu Vian Ruja, hashyizweho ibishoboka byose mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'uburwayi ku kibuga. Ati kuba twarashoboye kwakira indege z'ubutabazi zagaruraga ibihumbi by'abanyagihugu bari barafatiwe hanze n'iki cyorezo, ndetse n'izindi zazaga gufata abanyamahanga bo casanze hano muri Uganda, kandi akaba ari nta kibazo twahuye nacyo muri ibyo bikorwa, bisobanuye ko twiteguye no kwakira indege zitwara abagenzi ba buri gihe, ariko ibi tuzabikora mu byiciro bitandukanye. Ingendo z'uruja n'uruza rw'indege 13 nizo zemerewe kuzakoresha icyo kibuga tariki ya mbere y'ukwezi gutaha, aho kizasubukura akazi, kandi umubare w'indege zemererwa kongera kugikoresha uzaje wiyongera buhoro buhoro kugeza ubwo ikibuga kizasubira gukora bisanzwe. Imashini zigezweho zo gutera abantu imiti yo kwica agakoko ka COVID-19 hamwe n'izipima umuriro w'umuntu akiri muri metero 30 zamaze gushyirwa ku kibuga cy'indege kimwe n'abaganga. Kandi abazemererwa mu gihugu bose bagomba kwambara udupfukamunwa, guhana umwanya hagati y'abagenzi, gukaraba intoki, hamwe no kwisiga umuti wica agakoko ka COVID-19. Ibi byose bijanaje bikurikizwa no mu maparike n'ahandi hose abagerarugendo bazaje mu gihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Mubandanya gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubashikirize ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'umutekano. Abantu batandatu mu ijoro ry'uno wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje birwanisho bataramenyekana muri komune Matongo y'intara ya Kayanza. ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro. Abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe. Bariko barasubira inyuma bagana ikibira nk'uko amajwi y'Amerika rikuraho imatonga bivuga. Bagiye barasahura mu mabutike yo kuri uwo mutumba wa Nyarumanga. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicishahayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba wa Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara yasavye abanyagihugu gufatana mu nda umwansi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio y'igihugu.
Ijambo ry'ihumure ni uko abanyagihugu gutekana kandi barazi hapfuye urupfu haba amarira ariko turabahojeje bashyira umutima mu nda hanyuma bafatane mu nda bacanemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe yanyazime gitwe n'abajejwe umutekano abo b'ubutungane ntwaro hamwe nabo bayikomeze rwose hama bakomeze ya makomite n'ibyo dosekirite atana n'umwe avuyemo kugira ngo umwasi nasi yo kurusha muryaho bamwe n'igihugu wese utanga inkuru mu gihe abonye mukagenda neza canke abonye umuntu yiketse atasanga ari we mwa wa karere.
Mwamenya ko mu ndwi iheze aho nyene Nyarumanga hishwe abantu babiri umugabo n'umugore wiwe nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu Rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungira ikiyaga Tanganyika nko mu gihe cy'isaha 10 z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera. Mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baje mu mirimo yabo abasirikare babonye ubwaje bupakiye abantu baca barabuhagarika. Abantu barimwo uko ari 8 bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi ijwi rya Amerika rikura aho mu Rumonge bimenyesha baciye bafatwa baja gufungirwa muri komisariya ya gipolisi ya Rumonge. Babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko biketswe ko ari abagwanyi nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Abarovyi bavuganye na radio ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho. Bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika igikorwa cyari casubiriye gutangura ku wa mbere w'inondwi turimwo. Pacifique Ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari mu baharanira agateka kazi na muntu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari vyaha bikomeye bakwiye kubazwa abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira.
Twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baraturasa turishurana buca burasha turiko turarasana ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubapfunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atana amatohoza araba ibi bintu ntibibaho no kuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubije inyuma imiryango basubize inyuma abantu basubize inyuma igihugu cyatorera amakori. Rero kubw'ivyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ivyo bintu ivyo ari vyo. Igisirikare n'igisigura ingene cyagezaho kija gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare.
Twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byaraye bibaye ariko ntiyatwitavye. Tubibetse ko igenekezo rya 23 ukwezi k'8 komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu 3. Icyo gitero kikaba caremanzwe n'umugwire de tabara. Desire Hatungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.
Tukiri ku makuru avugwa ku Burundi, ico gihugu n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu kwezi kuza bizogirana ibiganiro vy'ingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi kuva mu 2016 bivanwaho. Mu mubonano umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yagiranye n'ubuserukira ubumwe bwa Buraya muri ico gihugu, uwo muryango wiyemeje kuba uranagura imigenderanire y'iterambere mu kurindira ko ivyivyo bihano bidadanuka. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirika neza.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganji wa mbere yarenga iyome bunyoni, ubuserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo irangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement, c'est la réhabilitation de la route nationale intermédiaire hagati ya Bujumbura na Bujumbura et la Gisenyi. Ça c'est un gros projet quand même.
Hari n'iyindi nk'urugomero rw'umuyaga rwa y'umurenge ari ikorwa imaze imyinshi bitanguye tukaba turiko tubikorana n'ibanki yose ariko kandi kugira mumenye iby'ubumwe bwa buraya bwakoze twarasize kaburimbo ku birometero birenga 250 mu mabarabara kongera twubaka amabarabara y'ivu ku birometero birenga 180 ari n'ibyo twatanguye mu bisata by'ingero n'amagara y'abantu muri iyi minsi nikijize twitayeho cyane ibijyanye no gutahiriza mu byerekeye gufungura neza hamwe no kwigwanako na cyane cyane ku banyagihugu bo mu mitumba n'imigambi itari mike ubumwe bwa buraya bwahagurukiye kandi twabiganiriye ko n'umushyamanje wa mbere naho imigambi bwana Bojadondagura atari mike kandi abategetsi bakavuga ko bayishimiye leta y'u Burundi yifuza ibirenze ibyo ukubana no gusubira kunagura imigenderanire yatosekaye haraheze imyaka irenga ine Hassan Ngendakumana umuvugizi w'umushyamanje wa mbere
imigenderanire hagati ya Union Européenne n'u Burundi yari yifashe neza cyane imbere y'amatora y'2015 aho imigambi itari mike yaranguwe biciye muri cya kigega cy'abanyaburayi kijejwe iterambere arico FED ariko inyuma y'amatora y'2015 iyo migenderanire yaratosekaye cyane aho Union Européenne yafatira ibihano u Burundi nabwo bukavuga buti ibyo bihano byari bihano by'agahotoro kandi bitagira ifatiro ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Européenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave mugabo yashimitse cyane gose kubyerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Européenne n'u Burundi iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cane cane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishira no kwizana ku Burundi imigenderanire ifatiye no kubahana
umwe bwa buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka w'2016 buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu n'ukwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo amakuru y'u Amerika ryaronse nuko kuwa 19 ukwezi kw'icumi kuza hatekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa buraya kugira barabire hamwe uko ibihano vyafatiwe ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika vyovanwaho ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengejanije kuvyita iby'agahotoro basaba ko vyokurwaho eroje urika neza iryo rya Amerika
tukivuga ku vy'impunzi z'abarundi abagera ku 400 bamaze umwaka mu kambi y'agategekanyo ya Mongemonge iri muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'epfo muri Congo bugarijwe n'ubwoba bwo kuzohava bandura virus ya corona abavugaye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamusiguriye ko bigoye kwikingira kuko usanga muri hangari imwe harara abarenga 80
Tugi nk'abayi muri iki kigo cha Mongemonge iki kiza no kuri kirya giteye ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno mose gitangwa kudutera ubwoba turamaze igihe kirekire dufise ubwoba bo no kuvuga hari ibintu byinshi dufitiye ku bwoba nk'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwespasa amametero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit tubona tari ko bimeze na mwarijya usanga muri mwisari mwe tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana 200 ugasanga dufise akarago kamwe kajya akarago kamwe tukakajyama ko turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugacu usanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugacu usanga kandi nta mazi turonka mu buryo bw'isuku ugashobora dushobora kumara ukwezi cyanke nk'indwi zibiri zirenga atamazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ivyo hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze n'ikigeretse ko rero turafise amakenga menshi cyane kuri iki kiza cya coronavirus wagishobora kutwinjirana ngaha twebwe muri transit y'Imongemonge bivanye n'uko hariho nk'abantu usanga baje nk'abakozi babajya baba abapartenere usanga baza bavuye hanze y'inkambi bakinjira ataburyo bwo kwikingira ugaca usanga hariho nk'abandi bantu bariko baraza babandanya binjira muri transit ibintu nk'ibyo rero tutazi iyo baje bava ntituzi uko bapimwe mu gihe binjiye ugaca usanga rero ibyo byose ni ibintu biguma bidutera ubwoba ikintu twifuza ubwa mbere na mbere ho turasaba CNR kuko yatwakitwa ngira tugasaba na HCR yuko bo kora aka igikorwa cyo kudukura ahantu bakadupunguza bakazana abandi cyangwa twege bakadutwara mu mvuzo zo gupunguza abantu kobera abantu turi beshi cyane turafise ubwoba yuko kikiza cha coronavirus kishobora kudusanga ahantu
vrema uko tubayeho nk'ukumenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri ariko turagerageza kubabwira yuko bo dukuraho kuko turi benshi ariko ntago bigeze badukuraho kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu ahereza umwanya wundi kubera turi benshi cyane icyo dufitiye ubwoba nuko icyo kiza coronavirus umwanya n'umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera icyo dusaba HCR na CNR nuko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo kimongemonge bakadutwara natwe imurongwe hamwe tukaba umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye kibazo cyuko mwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza mugabe imana yarafashije ntabwo cadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha n'iyindi ndwara ntisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha corona ifata abantu begeranye kandi ni mu gukorora cyangwa ni mu guhemeranira irashobora kudufata none twebwe mu kuryama turegeranye ntidufise ukuntu dushobora gutandukana nico gituma dufise guhitanwa n'ico kiza
bo kibazo dufise cerekeye corona nukubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri twebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya nk'akarorero aho turi ntahantu turundanye n'ahantu turi benshi cyane rwose turashobora kuronka naho uca mbo ikindi nacyo novuga ko vraiment mwodufashe cyane kubera n'indi ngwara ishobora kuza ntizi dusanga ngaha usangira duceshije no kugenda iyo twari ko turaja ivyo byo kuyikingira vraiment ivyo byose turabyifuza ko byoboneka ariko ntavyo tubona amazi ntayo ibyo kuyikingira mu kano no ku munwa ntavyo nko gukaraba umuti amazi ntayo none wo gukaraba umuti mu maboko ntiwoye hamukaza uri kuri kingira yangwara buri nacyo nokongera ko vraiment mwodufasha mu kwatukura ngaha kuko turaharambige kirekire kuko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata ntumenya ingwara nyabaki
twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhebye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona turamaze kubona ku bandi ubusanga baba hari ubuntu bw'ubufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu n'umwe agafisi kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko ahantu hari ubwishi bw'abantu mugiye muri ko muravugana cyo twosaba natwe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira ko kudufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana utwo dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere yuko baze nibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduhebye kubera iko badashobora natwe kudukingira ngaha turi beshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranirako nuwo bayirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twaho twikingire gute
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mu Rwanda urunani ruhurikiyemo amashyirahamwe yigenga rusaba leta gusubira muri zimwe mu ngingo zo kurwanya ikiza cha COVID-19 aya mashyirahamwe avuga ko zimwe mu ngingo zirimo gutangisha amande y'umurengera zibangamiye uburenganzira bw'abanyagihugu inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
imiryango nyarwanda itari ya leta 14 ikorera imbere mu gihugu yandikiye ministre w'intebe w'u Rwanda imusaba ko guverinoma yasubira mu mabwiriza amwe namwe atangwa n'inzego za leta zinyuranye. Amabwiriza y'imiryango igaragaza ko aremerera abaturage kandi bari basanzwe batorohewe n'ingaruka za COVID-19 mu ngamba zashyizweho bivuga ko zibangamiye abaturage. Ku isonga iyi miryango ivuga ku manda aherutse gushyirwaho n'umujyi wa Kigali acibwa umuntu wese utubahirije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Madamu Kabanyana Norieti, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urugaga rw'imiryango itari ya leta ishinzwe kurwanya sida no guharanira uburenganzira bwa muntu, yagarutse ku byemezo byagiye bishyirwaho n'inzego za leta bibangamiye kwishyura ukizana k'umuturage.
Ariko noneho nyuma haje gusohoka itangazo ry'umujyi wa Kigali rivuga ko umuntu ugenda atambaye agapfukamunwa azahanishwa amande. Ese abaturage babayeho bate? Ese abaturage bafite ubwo bushobozi bwo kwishyura amafaranga? Urundi rugero natanga ni kuri kwitangazo ryasohowe na RDB rivuga ko abantu igihe bagiye guterana hari events zigiye kubaho cyangwa se igihe abantu batashye ubukwe bagomba kubisabira uruhushya muri RCB hakishyurwa amadolari 50. Ibyo nabyo tugasanga bibangamiye umuturage. Ese umuturage aje guhabwa amahugurwa wenda yo kwirinda COVID n'urugero, noneho tugiye kumubaza se wishyemera amadolari 50 yo kwipimisha. Ese wa muturage twabanje gukora ubushakashatsi ngo turebe ko afite bwa bushobozi bwo kwipimisha amadolari 50. Ushize gahunda yo gupima abantu bitabiriye inama cyangwa bagiye mu bukwe cyangwa bagiye muri hoteli, ariko mu isoko ahantu hateranira abantu barenze 1,000,000 ayo madolari 50 ntashyizweho. Iyo turebye abantu bafata baraye muri stade ntibashyizeho iyo gahunda yo gupima, ese aho hantu ho turahatekereza hiki? Ese koko ibyo bintu ni gute twabyashakirwa igisubizo? Ari nayo mpamvu twandikiye minisitiri w'intebe.
Iyi miryango kandi isanga inzego za leta zitandukanye zarahawe ububasha bwo gushyiraho amabwiriza rimwe na rimwe avuguruzanya kandi agomba kubahirizwa n'umuturage umwe. Madamu Kabanyana ukuriye umuryango wagize uruhare muri ubu bushakashatsi asaba leta kumvikana ku mabwiriza amwe akwiye kubahirizwa na bose.
Nkaba ntekereza rero ko impamvu twandikiye urwandiko tunasaba ko ari amande y'umujyi wa Kigali yavanwaho, ahubwo imbaraga tukazishyira koko muri iyi gahunda kuvuga ngo dukanguriye abantu kwirinda COVID-19 kubahirizwa ya mabwiriza y'urwego rwa Minisiteri y'Ubuzima zijya no gukaraba intoki neza no dukoresha amazi n'isabune, kwambara agapfukamunwa, gushyiramo intera. Ibyo bintu bishyizwemo imbaraga, nitekereza ko neza cyane iki cyorezo twagitsinda.
Kugeza ubu urwego rwandikiwe nta gisubizo ruratanga, ariko hari bimwe mu byari bibangamiye abaturage inama y'abaminisitiri yarayiteranye yakuyeho. Ikibazo cyari cyavugishije abatari bacyo cyasabaga abaturage kubasaba amazi nijoro bahagaritse imirimo yose baba barimo bakaba bageze mu ngo zabo cyakuweho isaha yo gutaha kugeza 3 PM. Ibintu byashimishije cyane iyi miryango itari ya leta. Kabanyana yabigarutseho.
Twishimiye cyane ko gahunda ya saa moya yahinduwe yo kugera mu rugo. Saa moya yahindutse ishyirwa 3, nibura biraza kugabanya umuvuduko mwinshi cyane abantu bagenderagaho, ndetse no kuba abantu batahaga bakoraga amasaha make biraza kongera amasaha y'akazi ku bantu bakoraga, ndetse ari n'abantu bakora business icyo gihe baza gushobora kuba babona abakiriya muri ya masaha kugira ngo bafunge 9:00 PM babe batashye, ugasanga nabo bariho barihutira kugera mu rugo kugira ngo isaha ya saa moya ibasange yageze mu rugo. Nibura turashima icyo cyemezo cyafashwe, ariko haracyari vuba cyane. Turacyategereje kureba uburyo ibyo twasabye nanone bigenda bisuzumwa, leta ikabisuzuma ikabireba yabo biri ngombwa bitabangamiye abaturage nabyo bakaba byashyirwa mu bikorwa.
Kuva aho icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda, hagiye humvikana abaturage batari bake bagaragaza ko bahuye n'ihohoterwa bakorewe n'abayobozi banyuranye mu gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda. Bamwe berekanaga ko bagiye bafungirwa ahantu ahubwo habatera kuba bakwandura iki cyorezo, abandi bagasobanura ko bagiye bakubitwa n'abashinzwe inzego z'umutekano n'inzego z'ibanze, abandi bagacibwa amande badafitiye ubushobozi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Akaba inonga haduce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire. Kuri mikro mwari kumwe na Jewe Diana ni nahazwe. Magbiria Biro niwe yegeranije amajwi yacu. Ku izina rya bagenzi bacu bose tukaba twifurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.
Dushimire bagenzi bacu badushikirije amakuru iyo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda make isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri isaha.